Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere kwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bapfasoni batatu basanzwe bakora muri ico gikorwa, aba nabo bakabajejwe gukinjika. Bamaze gufatwa rero.
Uyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ipolisi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza Thomas, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Waramutse neza Frederic, namwe muteze amatwi Ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi mu Budage, Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Angela Merkel babanje guhura ubwabo mbere y'uko inama nyakuri itangira ejo ku cyumweru. Bavuze ko ibihano byafatiwe Uburusiya byakoroshywa ari uko Uburusiya bwubahirije bidasubirwaho ubusugire bwa Ukraine n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi bwunze ubumwe Donald Tusk nawe uri muri iyo nama ya G7 yatangaje ko umuryango ayobora na G7 ubwayo bose bafite umugambi udakuka wo gushyigikira Ukraine mu ntambara irwana n'inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwayo. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hiyongereyeho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwemo umwaka ushize kubera ibirego by'uko butera inkunga inyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko Moscow ihakana ibyo birego. Inama ya G7 yo mu Budage kandi yatumiye n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika: Muhammadu Buhari wa Nigeria, Ellen Sirleaf Johnson wa Liberia, Macky Sall wa Senegal, Beji Caid Essebsi wa Tunisia, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini Zuma. Inama irarangira uyu munsi. Muri Iraq, ingabo z'igihugu zirimo ziratera intambwe ikomeye mu nzira yo kwambura Etat Islamique uruganda ruyungurura peteroli rwo mu mujyi wa Baiji mu majyaruguru y'igihugu. Ejo izo ngabo zigaruriye ibice byose bizengurutse urwo ruganda. Ejo kandi indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarashe inshuro 11 ku birindiro bya Etat Islamique aho ngaho i Baiji, ndetse no mu mijyi ya Sinjar na Makmur nayo iri mu majyaruguru ya Iraq. Zarashe nanone kuri Etat Islamique izindi inshuro 11 muri Siriya, cyane cyane mu mijyi ya Kobani na Raqqa hari icyicaro gikuru cya Etat Islamique. Aho ari mu Budage mu nama ya G7, Perezida Obama agomba kwakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo mu rugamba rwo guhashya umutwe wa Etat Islamique. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron ejo yatangarije mu nama ya G7 mu Budage ko agiye kohereza abandi basirikari 125 muri Iraq guha imyitozo ingabo za Iraq, bazagenda biyongera ku bandi 150 basanzweyo. Usibye abo basirikari, Ubwongereza bufite n'indege z'intambara mu rugaga rurwanya Etat Islamique. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri Yemen, indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru Sana, zihitana abantu 44 barimo n'abasivili. Hagati aho, imishyikirano hagati y'abahuti na guverinoma ya Perezida Mansour Hadi wa Yemen uri mu buhungiro muri Arabia Saudite izatangira ku itariki ya 14 y'uku kwezi i Geneve mu Busuwisi, bahuzwa n'umuryango w'abibumbye. Indege z'intambara za Israeli zaraye zirashe mu majyaruguru ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas. Israeli ivuga ko yivunaga ibisasu bya roket byari bimaze kuyigwaho bituruka muri Gaza. Nta bantu bavugwa ko baba barahitanywe n'ibyo bitero byose. Muri Turukiya, ishyaka rya Perezida Recep Tayyip Erdogan ishaka riharanira ubutabera n'iterambere bwa mbere mu myaka 13 rimaze ku butegetsi ryaraye ritakaje ubwiganze busesuye mu nteko ishinga amategeko ryabonye amajwi 44% yonyine gusa bityo umushinga wo guhindura itegeko nshinga ntugishobotse wari gutuma Perezida Erdogan yiha ububasha buhambaye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyamamaje arwanya uwo mugambi avuga ko wari kwica demokrasi bidasubirwaho. Naho muri tennis inkuba yaraye ikubise mu mukino wa nyuma mu irushanwa Roland Garros i Paris mu Faransa, umusuwisi Stanislas Wawrinka yaraye atsinze ku buryo butunguranye cyane nimero ya mbere ku isi umunyaserbia Novak Djokovic kuri set 6-1. Mu cyiciro cy'abagore igikombe cyatwawe ejo bundi kuwa gatandatu n'umunyamerika kazi w'icyamamare cyane Serena Williams watsinze ku nshuro ya 20 irushanwa bita Grand Chelem. Nshuti zacu rero muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane, turasubira.
Urakoze Tomase ku makuru uhejeje kudushikiriza. Igipolisi cy'Uburundi cyarafashe kuri wa gatandatu abantu n'ibintu kivuga ko ari ibigwanisho bikoreshwa n'abagira imyiyerekano. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko hafashwe n'igitansi cya ADC Kibiri cyatorezwa ko amafaranga yo gufasha abari mu myiyerekano. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ejo igipolisi carafashe abagabo batatu bariko barazibira amabarabara bongera batoza abanyagihugu amafaranga ngo y'intererano. Bari bafise ico batorera kwa amafaranga kitansiye, hanyuma bakaba babwira ko ari amafaranga yo guterera kugira ngo babandanye imyiyerekano baze baragaburira abaje muri iyo myiyerekano.
Abo bafashwe kwa gatanu ngo baciye berekana abandi bakorana ari nabo bafashwe kuri uyu wa gatandatu mu gitondo aho nyene mu Kanyosha muri karitsiye ya Musama. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi.
Abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bafasoni batatu basanzwe bakora muri ico gikorwa, aba nabo bakabajejwe gukinjika. Bamaze gufatwa rero bakaba bahavuye basakwa iwabo hacatogwa ibikoresho abo bari mu migumuko bari bagize iminsi bakoresha. Ivyo navyo akaba ari nk'ingorori amabi n'itopito yo kuzirasisha bahora barasisha abapolisi, harimo n'amapine by'abahora baturira mu ibarabara, harimo n'isefuriya abo bapfasoni bahora babatekeramo kandi baranabivuga ko ariko kazi bahora bakora muri iyi minsi, hamwe rero n'inkofero y'igipolisi.
Naho igipolisi kivuga ko bafata abantu baba bariko barazibira amabarabara aba mu makaritie aberamwe imyerekano, wo bavuga ko abapolisi binjira mu makaritie mwijoro bagafata abantu bari ku marondo bakabatwara ahantu hatazwi. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arabihakana.
Ico ni kinyoma, abantu bafatwa mbere no vuga yuko nko muri iyi minsi ata benshi bariko barafatwa kuko nta myerekano iri kwira bangahe Bujumbura, ariko abafatwa muri iki gihe ahanini babagirizwa ko bakoze ivyaha bitandukanye ubisha utandukanye muri iki gihe cy'imyerekano. Murabizi neza ko hariho bari bafise ibigwanisho kandi babikoresheje bararasha abapolisi, barabateye amagrenade, barabateye aya makokteil Molotov, barabarashe n'aya matopito nyene twafashe uno munsi afise n'ingo bashizemo amabiye ingorori, kandi ivyo turafise ivyemezo ko turafise abapolisi bacu bakomeretse hari n'abapfuye.
Ariko umushikiranganje w'umutekano kuri uwo gatandatu mu kiganiro kubamenyesha makuru yamenyesheje ko inama nkuru y'umutekano isaba inzego z'umutekano kubuza amarondo y'abanyagi ugu batabifitiye uruhusha.
Ku nzego zijejwe umutekano zisabwe kubandanya zikizura haba ku murango canke mu ijoro kugira zibuze amarondo agigwa n'abanyagihugu baca bikinga agahumbezi mu guca canke bakazibira amabarabara, eka mbere no kugira ubundi bubisha tutibagiye gusahura bene gihugu birenganira mu mabarabara.
umushikiranganje Gabriel Nizigama yananatangaje ko inama nkuru y'umutekano ishimishwa no kugene umutekano muri rusangi ngo wifashe neza agasaba bigisha n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye yo mu gisagara cha Bujumbura gusubira ku mirimo kuva kuri uwa mbere
kuvyerekeye amashure mato mato nayisumbuye acugaye inama nkuru y'umutekano irateye akamo abavyeyi abarezi hamwe n'abajejwe intwaro gufashanya kugira ayo mashure yugurure maze abarezi bashobore guheraheza programa y'umwaka
ariko ngo barababazwa no kubona abanyeshure bo muri kaminuza barase gusubira ku mirimo
kubijanye na kaminuza y'u Burundi inama nkuru ijejwe umutekano iranegura ko abanyeshuri batitavye akamo bari batewe mu gusubira mu buraro no mu vyigwa
mukamenya ko imiduga ibandanye turigwa abantu bakicwa abandi bakambugwa ivyabo mu gisagara cha Bujumbura co kimwe na hamwe mu ntara zo hagati mu gihugu na cane cane mu ntara z'umanuko bw'u Burundi I Bujumbura Tabita Mukamusoni idu ya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri iki gihe haravugwa ikibazo cingaruka mbi z'imyirekano ku badandaza bo mu bice byose by'igihugu mu kiganiro cacu giha ijambo abanyamanyu bi radio Ijwi rya Amerika twatumiye Richard Kiramunda Innocent Banu hamwe na Misigaro bayaze ku bibazo bitari bike reka dutangure kuri Richard Kiramunda kuri icyo kibazo cingaruka mbi y'imyirekano
icyo umuntu ashobora kuvuga nuko gusa iyo ngorane itarebonekezwa mu kibitoke ibirakomeye cyane 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 I Bujumbura aho abadandaza nabo nyene batagishobora kudandaza ibyashara byabo kandi n'abantu ntibaja ku kazi no kuvuga rero ko imishahara izogorana kuboneka no kuvuga kandi yuko n'abana ntibakija ku ishuri ubu rero turiko turegereza hafi turiko turarenza iminsi 40 iyo myerekano yewe igo ruhagarara ucubona yuko ubu muri aka kanya abanyabujumbura n'abarundi batari bake bo mu gihugu hagati baratanguye kuruha uko rero kuruha gutegwa nuko abanyepolitike bamwe abantu bo muri societe civile guverinema nabo mu mugambwe uri ku butegetsi badahuza ku bintu bari basanzwe bazi kandi bari basanzwe bapfa nico gituma rero twebwe icyo twifuriza uburundi uno munsi muri uyu mwanya ibintu bitameze neza na gatoyi kandi abantu barushe nuko byukuri bo kwicara bakayaga ibyo bintu badahuza namba bakagerageza kubitorera inyishu muri kahise ku Burundi harabaye ibiganiro byinshi harabaye ibiganiro by'Arusha harabaye ibyimo ibihi Dar es Salaam harabaye n'ibindi biganiro byinshi n'igihe cya independence cyo kuronka independence harabaye ibiganiro kugira u Burundi buronke independence yewe rero cyo mvuga ku gatwe kanje nuko barundi bo kwicara turumva yuko mu ndwi indwi igira itangure hazoba ibiganiro nukuri abarundi boja kumavi bakasenga nukuri abarundi batanzwe muri Imana kugira abo banyepolitike abo bantu muri societe civile abo bantu bahanganye muri iki gihe bagerageze bahe agahengwe abarundi basanzwe batari muri ibyo bintu
ico ni cyumviro cyiza cyane rwose
kuvuga cyane cyane kuri kurako kuri ibyo bintu byungene abarundi barushe igikuru umuntu ashobora kumenya nuko inyuma y'iminsi 40 n'ukuri abarundi bararusho
abarundi bararushe cyane gose ico kibazo nico tuhava tutandukira mu kanya ariko nashaka n'abandi bashingana turi kumwe ngahabagire ico bavuze ku ngaruka mbi cyane cyane kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu Richard Kiramunda yavuze abana batakija ku ishuri imishahara ishobora kubura eka n'abantu babura ibifungurwa mushi na Diomede Misigaro ikintu mubona cokorwa kugira ngo ibintu bihinduke abarundi basubire gutekanirwa niki
Frederic murakoze cyane twambwiye ko ramu twari kwatumviriza nk'abandamukije n'iyo Richard numva afite byumviro bizima abarundi kugira ngo baganire nta numwe abyanze mugabo gihe cyose abantu bariko baraganira umutereza guhagarika ibintu byo kudadaza no kuvuga iyo ushaka ko uganira n'umuntu ntabwo kwambi kuvuga ngo ivyo nshatse bitabaye ndabyanze
icyo kibazo munshiga nahe Diomede cereke ibiganiro turakigaruka ko nashaka tuvuge cyane cyane ku ngaruka icokorwa kugira izo ngaruka zose zihagarare
okay turabyo kuri abo abacuruzi bo mu cibitoke cyangwa abantu babaye I Bujumbura ibyo by'abacuruzi bafite ubwoba ntizigikora neza ntihakigenda bifite ingaruka mbi cyane cyane ku bantu bari mu gisagara cya Bujumbura. Ejo navuganye n'abantu batari bake bavuga ko ibintu byose ari injya ari biki byamaze kuduga nk'uko rero ishara bivuze abantu bararushe hageze uko abarundi bose baganira bakaraba inzira imwe kugira ngo tuve muri izo ngorane mu rwo ruhagarara utazi ruzodushikana. Nibaza ko rero n'abo banyeshuri vema birirwa cyangwa bajya amana tubonerwa ku mabarabara n'ibiki n'ibintu biteye isoni nibagire bicare atavuga rumwe na leta bicare mugabo nubwo uvuze kuza kubisubiramo bose bagende bavuga bati ni nawe tugiye kwicara reka rizaho kizovamo nubwo yarivuze mu rwanda bitakunze nta gishoboka.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko nabivuze tuhava tugaruka ko mushyira Innocent Bano nashaka namwe mugira icyo muvuze ku ngaruka zitangwe kwibonekeza ku buzima bw'umunyagihugu. Umunyagihugu yahora atekaniwe, umunyagihugu yahora afise ibyo afungura aja gusoma yidegemvya. Izo ngaruka twumva mu Cibitoke ziri ni Bujumbura eka ziri no mu ntara ya Kirundo ahantu hose ikintu icyimvuye mushikiriza kugira ngo ibintu bisure mu butungane n'iki
yumvira je nashikiriza nuko inzira zose ziko zirakoreshwa kugira amahoro ashobore kugaruka mu Burundi aricyo cyonyine gishobora guha agahengu ya Burundi. Ingorane zihari turabibona no bindi bihugu niyo habaye nk'ingorane, habaye ingorane zikomeye cyane cyane usanga n'igitoro kibura ugasanga bitabizanye ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. No mu Burundi rero ntibitangaje ko hari ingorane zihari. Nibaza ko igikuru ruko aborondera inzira z'amahoro kugira ibyo binshi kubamo niho abarundi boronka agahengwa naho ibindi bishobora kubona kubera ngo bishobora kuba mu biganiro cyangwa bishobora kuba muri ibi. Igikuru ni uko inzira zose z'amahoro zashyigikirwa.
Tukiri ku makuru ya sport kandi dukurikire mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini twumve ibivugwa. Reka dutangure kuri mugenzi wacu Desire Hatunimana ari mu Burundi.
Umugwi wa Ligeridic Burundi Academique warangije igano ry'Uburundi bwose uri mu kibanza cya kabiri nyuma ya Vitaro yatwaye igikombe cy'uno mwaka. Mu gikombe cy'umukuru w'igihugu waratsinzwe n'umugwi wa Olympic Star igitsindo kimwe ku busa, ariko uwo mugwi ucuronka amahirwe kubandanya kuko uri mu migwi ibiri yatsinzwe bike, gutyo uwo mugwi rero ubona kurokoka. Ariko rero ivyo ntivyabujiye yuko uwurongoye umugwi wa Ligeridic Burundi Academique ndi kuriyo David batazira marandura ari kumwe na komite yiwe bafashe ingingo yo gusezerera umumenyereza Ndayiragije Etienne yahora amenyereza uwo mugwi, kuko ngo mu mugwi wa Ligeridic Burundi Academique sivyo bari biteze uno mwaka ngo mugwi wabo wateza kugwanira ikibanza ca mbere mu bice vyose uwo mugwi uri kurahiganirwa. David ndi kuriyo akamenyesha yuko bafashe iyo ngingo kugira barabe ko mwakuza uwo mugwi wasubira mu kibanza cawo.
Twebwe umurazi yo kumwakuza twe twatwaye ibikombe byose, ubu naho turi muri championnat turi aba kabiri, hanyuma ku umukimenyeza twamwirukanye kumwirukana mugabo no guhindura mugabo sinkuru yo kubesha sinkuru yo mwibarabara twamuhinduye. Hanyuma ivyo murabizi yuko ama equipe yose abikora kandi bivanye n'imvo zimwe zimwe. Ego nuko mwebwe mubizi murashobora kuvuga muti murirukanye mufitanye kontra n'umumenyereza muravugana muti turashimana cyangwa ntidushimane, mugabo ubu rero twebwe twahisemo yuko twahindura umumenyereza turavye ingene umugabo wa Ligeridic umeze wifashe uburyo ufise n'abakinyi, hanyuma tukabona yuko uyu mwaka tutashezira yoye.
Imigwi rero yaronse uburenganzira bwo kubandanya mu gice cya kane gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni Interstar, Vitaro, Atletico, Academicite, Olympic Star, Message Ngozi, hace yongera ko rero imigwi ya Ligeridic Burundi Academique na Nyanza United. Iyo migwi rero uko ari umunani harimwo umugwi wa Academicite warangije higanwa ry'u Burundi uri mu kibanza cya nyuma, ariko muri kino gihe ukaba n'umugwi wifashe ujejwe ubuhinga muri uwo mugwi akaba tumenyesheje yuko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa babonye uburyo bukomeye bwo kubaka umugwi wabo, kandi ngo barizeye yuko n'igikombe cy'umukuru w'igihugu bashobora kugitahukana.
Uwe dufise abakinyi bamenyere bakora amenyerana abakinyi twabwiye ko eta ekipe nimwe ishobora kubakanga muri Premier Division. Niyo misi heze na abakinyi bamenyeranye twakira ekipe cyo turashira ikipe twabakinyi twashira hamwe tubereka yuko ubuhinga tubereka yuko bushoboka turi kuri stade ushobora gutsinda ikipe yose ubu integro dufise ikombe cy'umukuru igihugu dushaka tugitware ama bishobotse twikare n'umundi buhinga imbere muce cyakaba cyihiganwa ibintu byarahindutse uko tumaze kubona yuko gice ca mbere nyene duhejeje ati atari not dufise atari sind of dufise iki cyakaba cyihiganwa cyo duhindura mu kenyuro duhindura tumaze guhindura mu kenyuro abakinyi baratwumva abakinyi twe bashiramo yuko bateze uko gukoresha ingufu zikomeye zikomeye gose hama nawe tumwanutse turabona ko ekipe simbi tuza kwiduza mu mwanya mutoyi
tuamenyeshe yuko igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umwaka uheze cyatabukanywe n'umugwi wa Didactic Burundi Academic utsinze Message Ngozi urukino rwa nyuma rukaba rwabereye mu ntara ya Bururi twamenyeshe yuko utwaye icyo gikombe aca serukira Burundi mu higanwa rya Afrika y'imigwi yatwaye ibikombe wabo abakinyi 18 nibo bafashe urugendo kuri no w'Imana bagana igihugu cya Senegal aho bagiye gukina urukino bazotana mu mitwe n'icyo gihugu cya Senegal i Dakar ku munsi wa gatandatu tariki 13 mu ntumbero yo kurondera imigwi izokina ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi Coupe d'Afrique des Nations yo mwaka 2017 umugwi serukira gihugu w'u Burundi wafashe urwo rugendo ahanini ugizwe n'abakinyi bakina mu Burundi na cyane cyane abo umugwi wa Vitaro abakinyi basanzwe bakina hanze y'u Burundi hagiye babiri batarenga ariko abatari bake bakibaze gituma abakenye nka Saido nibazonkiza Papi Fati Frederic Ndayisenga Seremane Yamin Dikumana nabandi bakenye basanzwe bakina mu bihugu vya Buraya batahamagawe kandi bari bitumwa ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abatari bake rero twaganiriye bakabamenyesha yuko mu gihe atutahukana insinzi bizahava bimugora mu rukino zokina mu Burundi kuko babona yuko uwo mumenyereza azoba yaje gusenyera umugwi w'intamba mu rugamba aho kuwubaka twamenyesha yuko umugwi w'intamba mu rugamba utarigera ukina igikombe cya Afrika n'umunsi n'umwe kiretse ico batarenze imyaka 20 aho Burundi mwaka w'1995 bwakinye mbere igikombe c'isi yose Desirate Ngimana Bujumbura ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi mu Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye gutera kamo Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya Arusha itegekanye ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu Burundi no gutuma igihugu cy'u Burundi cyogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose yo kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokrasi mu Burundi Perezida Nkurunziza ategereza kwiyumvira kugenda kugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu byiza yakoze yo kwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya hamwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma barabonanye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cya Tanzania aho baganiye uruhagarara ruri mu Burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu basavye kwigiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe byashitswe ko imyirekano yadutse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka 13 mu Burundi aho Leta ya Amerika ihagaze haracyari uko amasezerano ya Arusha ategerezwa kubahirizwa ku kurenga kuri ayo masezerano ko ariko kose bigeramira bikomeye umutekano w'u Burundi ibikenewe kugira haba amatora mu mwidegembyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cyane cyane igihugu cimirije amatora Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo byo mu Burundi hamwe n'ibihugu byo mu karere kwihangana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya Arusha no kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma haba umutekano muke cyangwa bikageramira amategeko mu Burundi.
Iryo ryari jambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya turasozera makuru yacu kuri iyi saha, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Thomas.
Urakoze Frederic. Inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 iteraniye mu Budage mbere y'uko ifungurwa ejo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye na Minisitiri w'Intebe w'Ubudage mu by'umwihariko mu kigano cy'umwihariko. Bavuze ko ibihano byafatiwe Uburusiya byakoroshwa ari uko Uburusiya bwubahirije ubusugire bwa Ukraine ku buryo budasubirwaho, kandi n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine, amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hakiyongeraho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwe muri iyo nama umwaka ushize. Inama ya G7 yo mu Budage yatumiye kandi n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika: Nigeria, Liberia, Senegal, Tunisia, Afrika y'Epfo, Ethiopia, n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango w'Afrika yunze ubumwe, Nkosazana Dlamini Zuma. Inama irarangira uyu munsi. Aho ari mu Budage muri iyo nama ya G7, Perezida Obama agomba kwakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq, Haider al-Abadi, kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo ku rugamba rwo guhashya umutwe wa Leta Islamique. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron nawe yatangarije muri G7 ko agiye kohereza abandi basirikare 125 muri Iraq bo guha imyitozo ingabo za Iraq, bazagenda biyongera ku bandi 150 basanzweyo, ndetse n'indege Ubwongereza bufite mu ntambara y'urugaga rurwanya Leta Islamique. Muri Yemen, indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru Sana, zihitana abantu 44 barimo abasivili. Naho muri Turikiya, Perezida Tayyip Erdogan yaraye atsinzwe mu matora, ntabwo yabashije kubona ubwiganze busesuye nk'uko yabishakaga. Ndabashimiye, turasubira.
Mwese mkunda iladio ishbija Amerikari gani ya tukateguli mwusi igal kuingaha. Tuboneho kandi ya kanya kukushimi la ingenieur ya dufashe mungiabu izioma. Hamngi na wa dufashe kwe giranya iligani ino tukateguli. Kuli mikro mwalikumu na Federica Mwunikije. Ama kuna yu mwashikijwe na Thomas Kamilindi. Mwakoze kudu tega matukui. Mukanya kandi nukuvuga isa moya na saa mbili zongi tondo. Turu washikiza makuru. Turu ongila kandi tuwashikiza makuru isa kumi hamwe na saa kumi na zivirizo kumuhingamo. Nimu tangwe kandi kumakudu sandu tuwashikiza. Isa moya nigiche mukurindira turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.